Ishami mpuzamakungu Human Rights Watch rigwanira agateka ka kiremwa muntu ribona ko agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania kabangamiwe. Icegeranyo cya Human Rights Watch cy'amezi 10 aheze cyagiye habona kuri uyu wa mbere cerekana ko abatari bake muri izo mpunzi banyuruzwa bakaburirwa irengero bagafungirwa ubusa bakabarezwa igufa mu busho bafungiwemo abandi nabo bagatorwa ibiziga mu makambi canke hanze yayo. Ababangamiwe cyane n'abari mu makambi ya Ndota na Mutenderi aha ndetse aheruka gukugwa impunzi 8 zajanywe gufungirwa mu Burundi mu mabohero ya Muramvya na Bubanza. Aha n'amatoza ijwi rya Amerika ryakoze ryasanze ari ivyo. Human Rights Watch ribona ko ari uruhonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Lewis Marge atwara igisata cya Afurika yo hagati muri Human Rights Watch kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
La police et les services de renseignement tanzaniennes a fait disparaître de force.
Ati twamenye ko inzego z'igipolisi n'abajeje iperereza muri Tanzania banyuruje impunzi mu ikambi ya Nduta barabafungira ubusa bongera bababoreza igufa iminsi itari mike mu gasho k'igipolisi ikibondo mu ntara ya Kigoma ahegereye umupaka w'u Burundi. Abandi bagera ku 8 baciye bajama gufungirwa mu Burundi mu kwezi k'8 guheze. Twamenye kandi ko impunzi n'abandi batari bwahabwe ubuhungiro bagera ku ndwi banyurujwe kuva uyu mwaka utangura atawuzirengero ryabo, bituma impunzi zigira ubwoba abandi bagahitamo guhunguka nyamara batarabishaka. Ivyo no guhonyanga agateka n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Iryo shirahamwe rifise icicaro i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko ryavuganye n'abantu barenga 20 bakadondagura amabi bagiriwe canke ababo bakorewe. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana n'umugore umwe afise umugabo yanyurujwe muri ubwo buryo akuwe mu nzu iwe mu ikambi ya Nduta mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Ku bw'umutekano wiwe twahinduye gato ijwi ryiwe.
Numva barabomoye umuryango niho bakubise umugore urugi tubarinjira niho baca bamufata baramujyana. Nakiye nicarana nka gusiga abana ari impfutsi nca ndagaruka nca ndaturira n'ubusi ndamenye n'ubusiwe twahuriyeho bari. Nta na kimwe tumenya kuko nta n'ikintu na kimwe bamubajije bamutoye bamutwara gusa igisho namuherutse ryabaye ibyo nyine. Nta na kimwe cyo menya nta n'ijwi ryo ndasubira kumva. Tubabaje kandi n'umuryango nta mahoro dufite ntitwigera dusinzira.
Human Rights Watch yemeza ko abavuganye naryo ari bake yamara ko abakorewe amabi nk'ayo ari benshi. Leopold Shirangabo icegira cyo twara runani CBDH Vicar ruhuza abahari na gateka kazi na muntu baba mu makambi y'impunzi wewe yemeza ko mu mwaka umwe iryo shirahamwe ryamenye abarenga 100 banyurujwe muri Tanzania.
Hariho kunyuruzwa, kwicwa, gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye harimo kubuzwa gukora ikintu na kimwe cobazane ni nyungu. Amasoko yarugawe nta mpunzi nimwe irekuriwe kudanaza ikintu na kimwe kugira ngo bashobore gusahiriza kutuntu babahawe na HCR. Nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika aho tugeze abarundi barenga 100 barabuze irengero ryabo. Abandi benshi baratabaromoka bahungira mu bihugu bitandukanye mu bihugu duhana imbibe, abandi bakagenda barafatirwa mu mayira bagerageza guhunga. Kuva itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi impunzi zirenga 10 zimaze kunyuruzwa, abandi hafi nka 15 bamaze gupfungwa. Nibabareke bareke kubahohotera maze uzumva kindi gutaha atahe.
Ishami mpuzamakungu HCR gitaye impunzi muri Tanzania rirahakana rikavuga ko ataco ribizi ko. Umuvugizi wa HCR muri ico gihugu Edward Ogola yabwijwe ijwi ry'Amerika mu majambo make ati twebwe nta ruhara tubifisemo, umutekano w'impunzi ufiswe mu minwe n'igihugu c'abahaye indaro, gusa natwe hari ibiba bikadutera amakenga tukabaza inzego za leta zikatwishura ko ziriko zirakora amatohoza. Icyo bikoze iryo shirahamwe HCR ryabwiye abahinga ba Human Rights Watch muri iyi raporo ko ryashikirije amakenga yaryo leta ya Tanzania ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu makambi y'impunzi z'abarundi 3 ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Human Rights Watch nabo bahari na gateka k'impunzi basaba ama leta ya Tanzania n'u Burundi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi bateye ko umukono. twarondeye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu muri Tanzania ari nabwo bujeje ikibazo cy'impunzi ariko ntitwaronse umushikiranganje kuri telefone wa Twitter bye yatubwiye ko atamushikiranganje mushasha ararahirira iyo mabanga muri Tanzania anatubwira ko wewe atabubasha afise bwo kugira icyo abivuze ko gusa yacishijemo ati umutekano w'impunzi urakwiye Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.